Iyi mwumve ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Kwaje tubisoma yuko ngo mu twajyanye amasezerano ya Israel yo kwakira abimukira b'Abanyafrika bari muri kiriya gihugu, ibyo ntabwo ari byo. Twize kugirana amasezerano ashize nk'imyaka ine, ariko ntabwo twigeze tugera ku masezerano, nta mwanzuro twafashe.
Uyu ni umunyamabanga wa Leta mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga mu Rwanda, Olivier Nduhungirehe, ahakana ibivugwa yuko Israel n'u Rwanda bifitaniye amasezerano yo kwakira impunzi z'Abanyafrika ziri muri Israel. Iyo nkuru hamwe niyerekeye inama ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yamuhuje n'abambasaderi baseruka ibindi bihugu mu Rwanda, hamwe niyerekeye abamenyeshamakuru bane bakorera Radio Ntumbero FM n'ayavugwa hirya no hino ku isi, twayabateguriye. Kaze mwese. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya, Raila Odinga, yongeye kumenyesha ko azokwirahiza kuba umukuru w'abanyagihugu mu mpera z'ukwezi kwa mbere, mu gihe hatoba ibiganiro hamwe bimuhuza na Perezida Uhuru Kenyatta. Mu kiganiro yahaye televiziyo Ijwi rya Amerika igisata cy'Igiswahili ejo ku munsi wa kabiri, Raila Odinga yarahakanye ko atari amayeri yo gushaka kuganira na Perezida Kenyatta kugira aronke umwanya muri leta ya Kenya. Ariko naho biruko, Odinga yavuze ko abatavuga rumwe na leta bariko bararondera uburyo bwo kuganira n'umugambwe Jubilee uri ku butegetsi muri ico gihugu cya Kenya. Yavuze ko bifuza kuganira ku bibazo bijanye n'ubutungane mu matora, ubwigenge bw'ubwo butungane nyene, gusubiramwo gutunganya gushiga polisi no gusubiramwo itunganywa ry'ubutegetsi mu ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu. Umuganga akurikirana amagara ya Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yatangaje ko amagara ya Trump ameze neza cyane. Ni mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri ku biro by'umukuru w'igihugu White House hano i Washington. Dr. Ronnie Jackson yavuze ko inyishu zavuye mu bipimo byose Trump yakorewe byerekana ko ameze neza cyane, kandi ko bishobora kuzoguma uko biri mu kiringo cyose azomara ku butegetsi. Muganga Jackson yatangaje ko ubwenge bwa Trump bumeze neza, ko atawogira amakenga ku bushobozi bw'ibyo ashobora gukora, ariko avuga ko umutima wiwe uremereye cyane kandi ariko afata imiti kugira agabanye cholesterole n'imiti irwanya gutakaza umushatsi. Yamuhanuye rero kugira imyimenyerezo ya siporo. Ibi bitangajwe mu gihe abanyepolitike ha muri Leta Zunze za Amerika bari bamaze iminsi bavuga yuko Trump ashobora kuba afise ingorane zijanye no kuzamagara zijanye nuko atashoboye kurongora Leta Zunze za Amerika. Leta ya Donald Trump muri Amerika kandi yagabanije miliyoni 65 z'amadolari mu mafaranga yafashisha impunzi z'abanyepalestina, ibicishije mu gisata cya ONU cyagenewe gufasha izo mpunzi. Umuvugizi wa Department ya Leta ya Amerika yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri ko hari bikwiye kubanza kwihwezwa muri icyo gisata ukundi gusha, kandi ko atari ingingo igamije guhana uwo ari we wese. Mu ndwi zibiri ziheze, Trump yagize ati, duha abanyepalestina ibihumbi amajana by'amadolari buri mwaka, ariko ntitwigera dushimirwa canke ngo twubaho. None abanyepalestina badafise n'ubushake bwo kuja mu biganiro by'amahoro, ni kuki twobandanya tubaha ayo mafaranga angana ukuraho? Gisata UNRWA gitanga inyigisho hamwe no kuvura impunzi miliyoni 5 z'abanyepalestina bari mu ntara ya Jordania, Gaza, Siria, Libani hamwe na Yordania. Indongozi zidini ya Islam muri Pakistani zarasohoye ejo ku munsi wa kabiri itegeko giyamiriza ibitero by'ubwiyahuzi hakoreshejwe bombe hamwe n'ibindi bikorwa by'iterabwoba binyuranye n'inyigisho zidini ryabo. Iryo tegeko ryatewe ku mukono n'indongozi za Islam zirenga 1,800 ziva mu bisata bitandukanye by'idini ryiswe ubutumwa bwa Pakistan, ryasomwe na perezida w'ico gihugu Mamnun Hussein mu birori vyabereye ku kirimba ciwe Islamabad ejo ku munsi wa kabiri. Perezida Hussein yavuze ko ubwo butumwa ari bwo buzokwisungwa mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba no gukomeza amabwirizwa y'idini rya Islam. Kuva mu mwaka w'2000 rero Pakistan yakozemwe ibitero by'iterabwoba biharugwa mu majana bitumbereye abanyagihugu bamwe n'abajejwe umutekano. Leta ya Pakistan igereranya ko abantu barenga 70,000 ari bo bamaze kubisigamwo ubuzima. Imbere yo kurangiza igisata cyawo ni cita kubana UNICEF naco gitangaza ko ibiharuro byo kungaruka z'intambara muri Yemen byerekana ko abana barenga 5,000 bishwe canke barakomereka n'abashika muri yoni 1,800 barabangamiwe no gufungura nabi muri ico gihugu. Abategetsi ba Yemen bemewe n'amakungu nabo baremeza ko igihugu kiri mu bihe bitoroshe by'ubutunzi.
Arakoze mugenzi wacu Aloyse Bigirimana kuri ayo makuru yaduteguriye. Perezida Paul Kagame hamaze kwakira abaserukira ibihugu byabo mu Rwanda. Uyu muyobozi yagarutse ku kibazo cy'abimukira bo muri Libya, avuga ko ari ikibazo kidakwiye kubaraba bonyine, ahubwo buri wese akwiye kukironderera inyishu. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Kuri wa kabiri umukuru w'igihugu Paul Kagame yakiriye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Bamwe bamugejeje impapuro zo guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda kuri wa kabiri, abandi bari basanzwe baba i Kigali. Perezida Paul Kagame mu ijambo ryabagejejeho yibanze cyane ku kibazo cy'abimukira bajyanywe ubucakara mu gihugu cya Libya. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko ibyo babonye byabahungabanije. Kagame avuga ko batakoye kubirebera ngo batuze. Perezida Kagame yavuze ko iki kibazo kitari icya Libya, ahubwo ari ikibazo cy'ibihugu byose. Perezida Kagame yavuze ko inkunga u Rwanda rwiteguye gutanga kuri iki kibazo cy'abimukira, avuga ko u Rwanda rwiteguye gutanga inkunga yarwo nubwo yaba ntoya, ndetse ngo byaba ngombwa bakaba bakwakira bamwe muri ababimukira bifuza kuza kuba mu Rwanda. Kagame yavuze ko ku Rwanda byoroshye gufata iki cyemezo kubera amateka rwanyuzemo.
It is easy for us to say this and possibly do that because of our own history and experience.
Kuri twe biroroshye kuvuga ibi kubera amateka yacu n'ibyo twanyuzemo. Mu gihe gishize kitarenze imyaka 25, igihugu cyacu cyarimo impaka zo kwibaza niba bamwe mu Banyarwanda bagomba kuguma hanze y'igihugu. Abategetsi b'icyo gihe bavugaga ko igihugu ari gitoya ku buryo kitashobora kugira abandi bantu cyakira. Iki cyari ikibazo gikomeye cya politike, kuko nta gihugu cyaba gito ku buryo kitashobora kwakira abaturage bacyo. Si ikibazo cy'abimukira bakomoka mu gihugu cya Libya gusa cyaganiriweho. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe Olivier, abwira Radio Ijwi rya Amerika ku kibazo cy'abimukira bahungiye muri Isiraheli byavugaga ko bazaza mu Rwanda. Nabo Nduhungirehe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibi ari ibinyoma.
Ibyo ntabwo ari byo. Nawe twajya tubisoma yuko ngo twajyanye amasezerano na Israel yo kwakira abimukira b'abanyafurika bari muri kiriya gihugu. Ibyo ntabwo ari byo. Twize kugirana amasezerano hashize nk'imyaka 4, ariko ntabwo twigeze tugera ku masezerano, nta mwanzuro twafashe. Rero iyo twumva ko ibinyamakuru bivuga ko twajyanye amasezerano, ko twanahawe n'amafaranga, n'iki byo ni ibintu bitari byo. Ahubwo turi mu mishyikirano na umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, African Union, ndetse n'indi miryango y'umuryango w'abibumbye kugira ngo turebe ukuntu bari abimukira b'abanyafrika bari muri Libya twabafasha gutahi wabo kubifuza gutahi wabo no kubifuza kuza mu Rwanda nibyo ngibyo rwose dushaka gukora ariko biriye byo muri Israel ntabwo ari
byo ibyo byo mu myaka ine mwavugaga byo byerekeranye n'iki ibyo mugize kuganira mu myaka ine
byari ibyo ngibyo nubundi byari byo kureba ukuntu twakwakira abo bimukira b'abanyafrika bagiye muri Israel ariko ntabwo twize tugera ku mwanzuro ibyo bintu byabaye hashize imyaka nta twize tugera ku mwanzuro ariko ikibazo nuko twumva bavuga ngo hari umwanzuro ariko umwanzuro ntawo hari ngo hari amasezerano y'amasezerano ntaya hari
ntabwo muzi cyabyishe mwarabitekereje barabitekereje gusa birangira gutyo byagenze
gutyo ubu byarangiye nyine ntabwo amasezerano ntabwo imishyikirano yakomeje byageze birahagarara ariko ntabwo twigeze tugera ku mwanzuro ngo tugere ku masezerano rero ibivugwa byose hirya no hino ntabwo ari byo
Abagari bihugu byawo mu Rwanda bahuye na Perezida Paul Kagame byari mu rwego rwo kubifuriza umwaka mushya muhire nkuko yagiye abikorera izindi nzego zinyuranye Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Arakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi bamenyesha makuru bane bakorera Radio Ntumbero FM barayibumvirijwe muri sentare nkuru ikukira komine Mukaza mu Gisagara. Bagirizwa n'ishengero ry'urutare kwiba ivyuma bakoresha ku radio yahagaritswe n'ugwego sense kuva mu kwezi kwa 12 mwaka w'2017 abo bo bavuga ko iyo shengero batayizi nayo ivyuma bazobitanga ruko umukoresha wabo abatunganirije bategetswe kuzosubira kwitaba sentare kuri uyu wa gatatu dutega amatwi mugenzi wacu Remo Nzimana
bahejeje kumvirizwa umwumwe ne cyariyo tumushikiriza manza wa sentare ikukira komine Mukaza mu Gisagara cha Bujumbura bati bumvirizwa bose uko ari bane Jean Dieu na Imana arongoye ibiganiro kuri Radio Ntumbero FM Thierry Rambona arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru wararongoye igisata cy'ubuhinga kuri iyo radio Eric nayongeje hamwe na Egide ndayishimiye umumenyesha makuru asanzwe bari kumwe n'ubunganira amategeko bakaba binjiranye n'uwaserukije ishengero ry'urutare Eglise di Rocher mu rurimi rw'igifaransa bagirije ko bivyo bikoresho by'i radio n'iryo shengero ishengero bo bavuga ko bataze ubucuti bafitaniye ni radio Ntumbero FM nkuko tubibwirwa numwe mu barengutse
umuntu yaje kutwagiriza ntawe tuzi radio Ntumbero FM imaze imyaka 2 irenga irikirakora iyo radio iserukirwa imbere y'amategeko n'umuntu yitwa Aimable Ndwayezu ariwe ari directeur general hamwe na representant legal ku rero uwo muntu yaje kutwaza ibikoresho by'i radio ntituzi uwariwe
waserukije ishengero ry'urutare we yemeza ko iryo shengero ariryo ryafasha iyo radio na cane cane mu gutanga amafaranga riya umuyobozi w'iyo radio abamenyesha makuru bo bavuga ko atana kimwe kivyemeza bakagira namakenga ngo kuko ishengero ry'urutare ritemera kuja mu kibanza cy'uyo muyobozi
Naserukira Eglise di Roche ke avuga ko ngo afise amasezerano yagiraniye na Aimable Ndwayezu ngo yo guhanahana amafaranga ngo yo kugura ibikoresho twebwe iyo myaka yose tumaze uwo muntu namwe twigeze tubibona nk'umwe mu basandwa afise ico bakora muri radio Ntumbero FM tukagira amakenga n'ukuntu uwo muntu aje haheze imyaka 2 kandi nawe nyina akabatemera yuko aja mu kibanza cha Aimable Ndwayezu asanzwe ariwe directeur general et representant legal
abamenyesha makuru bavuga ko baza baritwariye umuyobozi wabo kuvyo atajeze mu ngiro nk'umukoresha bafise icizere ko ubutungane buzo bumviriza bukabatunganiriza bakemeza ko hamwe ivyo bikoresho byosabwa n'ababifitiye uburenganzira bo bitanga kuko nabo ngo hari ivyo bosaba
twe turemera ubutungane kandi turemera ko ubutungane butunganiriza abato n'abakuze gushika ubu rero turacafitiye icizere ubwo butungane ko buzodutunganiriza na cyane cyane bukatwumviriza bisanzwe iyo umuntu ari ku kazi ukuntu ibintu bisanzwe bimeze uwo muntu aje kubikwaka mu gihe abifitiye uburenganzira nawe uri umukozi ubufise ivyo umusaba kuko mu mufise amasezerano bahuza hamwe rero uwo muntu aza gusaba ivyo bikoresho yokwerekana neza yuko aja mu kibanza cyo umuntu twasinyanye amasezerano nta kintu na kimwe cyatuma tureka gutanga ibikoresho vya radio
icyari cyo mushikiriza amanza mukuru wa senari kukira komine mukaza yasavye abo bamenyesha makuru kuzokwita bakuru uyu wa gatatu kugira ngo hafatwe ingingo kuri ayo matatu y'ishengero ry'urutare nabo bamenyesha makuru mu gihe impande zose zitaka canke zikavuga umuyobozi wa radio numero FM Emable Nduwayezu ntari hafi kuko atari mu gihugu cy'u Burundi kiretse ivyo radio numero FM yaragaritswe n'ugwego sense rujejo gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi kuva ku wa kane ukwezi kwa 12 2017 mu kiringo cy'amezi atandatu ikaba yagirijwe kudakurikiza ivyo yiyemeje igasabwa no gutorera umuti amatati ngo yari hagati y'abayoboye iyo radio ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika.
Francis Sengiyumva umumenyesha makuru yigeze gukorera hano ku ijwi rya Amerika yirita by'umuremyi Thomas Kamirindi na Etienne Karekezi baratubwira muri make uwo yari we tubatega amatwi.
Francisco Saveri Nsengiyumva uzwi cyane ku izina rya Francis Nsengiyumva akomoka ikayonza mu cyahoze ari prefegitura ya Kibungo ubu ni mu ntara y'uburasirazuba bw'u Rwanda. Namumenye asanze kuri Radio Rwanda mu 1986 yararangije kwiga muri kaminuza y'u Rwanda Inyakinama. Icyo gihe nakoraga mu gice cy'amakuru y'Igifaransa. Nawe rero niho yaje gukora ahasanga undi munyamakuru bitiranwa amazina yose Francisco Saveri Nsengiyumva. Mu nama y'abanyamakuru twese turibaza tuti abantu batwumva bazajya babatandukanya gute bibihurizo, ariko tuza gufata umwanzuro tuti umwe azajya avuga amakuru yitwa Francis Nsengiyumva naho undi yitwe Jean-François Nsengiyumva. Nuko izina rya Francis Nsengiyumva ryamuhamye. Francis Nsengiyumva yakundaga akazi ke agakora yishimye agakorana umurava n'ubuhanga. Yarazi kubana n'abantu, yarazi kuganira nabo binyuze. Yavuye kuri Radio Rwanda ajya mu Bubiligi mu mahugurwa y'abanyarwanda ba mbere batangije televiziyo y'igihugu TVR. Yahavuye mu 1992 ajya gukora mu biro bya Ministri w'Intebe ashinzwe itangazamakuru kugera mu 1994. Nibwo yavuye mu Rwanda ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahugurwa, naho yagumyeyo aza kuba mu bantu ba mbere batangije ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika mu 1996. Mubo bari kumwe icyo gihe ahangaha ku ijwi rya Amerika kuva ku ntangiriro harimo Etienne Karekezi na waramuzi.
Urakoze Thomas Kamirindi. Inkuru itabaruka rya Francis Ngiyumva ni inkuru yadutunguye, ni inkuru yatuguye gitumo. Nk'umuntu twakoranye nge namumenye tukiri muri kaminuza mu myaka za 80 hagati, tuza guhurira kuri Radio Rwanda turakorana, aza gukomeza kuri televiziyo y'u Rwanda, hanyuma tuza guhurira hano muri Amerika tunatangira serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda hano ku ijwi rya Amerika mu mwaka umwe. Hari benshi ariko mu banyamakuru bakoze mu Rwanda hambere bamuzi bose sinababona ngo bagire icyo bamuvugaho, ariko umwe mu bandi bantu bamuzi neza ni umunyamakuru ukorera BBC Arusha muri Tanzania, Baltazari Nduwayezu. Reka mbanze basuhuze, murakomeye?
Murakomeye cyane.
Umwaka mushya muhire kandi.
Twese hamwe.
Mugenzi wacu yatabarutse, mwe ku bwanyu Francis Ngiyumva mwamumenye mute?
Francis Ngiyumva twamenyanye ubwo twinjiraga muri Université y'u Rwanda i Butare muri 1980. Ni mu Université ya Queen Kinya Kinama, ariko ubwo twari mu mwaka urugero rumwe muri 85 ndarangiza. We yari yagize ingorane z'umuryango bituma hari umwaka asubiramo njya gukora kuri Radio Rwanda 85. 86 nawo arahansanga bakorana kubana ndetse mu nzu. Nyuma rero njya kujya gukora mu karere ka Gikongoro na nyuma Gisenyi, we asigara i Kigali yarwaje gukora muri primatire igihe gito, nyuma nibwo yaje muri Amerika.
Uravuga uti mwakoranye nk'umunyamakuru, mwariganye nk'abanyeshuri, mwarabanye nk'abantu basanzwe, nk'umuntu reka duhera aho ngaho wamubonye uti?
Francis Nsengiyumva ari umuntu mwiza cyane, umuntu ukunda kuganira, ukunda gusetsa, ukunda kuvuga Ikinyarwanda. Nubwo yari yarize Ibyongereza, ariko Nsengiyumva akunda kuvuga Ikinyarwanda, aryongora Ikinyarwanda, ashima kandi akunda abantu. Yari umuntu iyo yabaga yemeje gukora ikintu yagombaga kukinonosora kugeza yakirangirije.
Naho se nk'umunyamakuru nabwo mwarakoranye igihe kirekire, nk'umunyamakuru bwo wamubonye ute?
Yari umunyamakuru mwiza, ahubwo ikibazo twagiraga igihe twakoranaga kuri Radio Rwanda njye nawe kumvaga, kubera ko twakoraga radio ya Leta, hari igihe njye nawe twose twashatse kwandika igitabo tuba ko dukora itangazamakuru mu gihugu kidafite itangazamakuru, kuko agahato katagenda mu murongo w'abanyamakuru, ugasanga twebwe uko twashaka gukora akazi k'itangazamakuru bitameze neza. Gusa twaje kugira amahirwe kuko nyuma yaho yagiye kwimbwa ijwi rya Amerika, njye nkajya muri BBC aho twisanzura n'ukumva ukora akazi ukumva ubishaka.
Mu kwisanzura ahubwo muvuga Bartazari, na hano dutangiriye serivisi y'ijwi rya Amerika twa abanyamakuru bakeya cyane, uvuze ko yavuga ikinyarwanda cyane, yari umuntu ukunda ugira inkuru n'udukuru twinshi, udupara n'ibipara, navuga amateka n'uduteka. Ahubwo yakoze ikiganiro n'umwami w'u Rwanda watabarutse Kigeli Ndahindurwa Jean Baptiste, rwose bakunda kuganira cyane hano. Icyo gihe umwami yaje hano muri studio baraganira ku buryo burambuye. Ndibuka Francis ahubwo aragiye kwandika ikindi gitabo yavugaga ko yakita Munamirorwa umwami cyangwa se inshuti yanjye umwami.
Icyo gitabo rangi yageze kukimbwiraho, yashaka no kwandika ko nanjye n'ubu hari agakupi k'igitabo yari yanyoherereje yashaka kwandika kagendana n'ubuzima bwe, yandika ingorane yagiye acamo. Igitabo yakise ukwihangana kuvanze n'amahirwe, agira avuga ko nubwo yagiye ahura n'ingorane ariko yagiye agira amahirwe yo kuzivamo. Icyo gitabo rero nacyo agomba kuba atabarutse atarakirangiza, kuko yashaka kucyandika yaracyanditse mu Cyongereza agashaka kugishyira mu Kinyarwanda, yari yansabye ko nagishyira no mu Giswahili, ariko ubwo urumva ko bipfuye hari kitararangira.
Ubunaho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Amerikana kibashikiriza ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo. Mwagiteguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ejo bundi ku wa mbere abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize umunsi w'ikiruhuko wo kwibuka Martin Luther King Jr. waharaniye cyane bikomeye uburenganzira bw'abirabura. Uyu munsi wizihizwa ku wa mbere wa gatatu w'ukwezi kwa mbere buri mwaka, washyizweho na Perezida Ronald Reagan mu 1983. Naho mu 1994 Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yongeye kuri uyu munsi mukuru wa Martin Luther King ko abaturage bagomba gukora ikintu gifitiye rubanda kamaro. Muri make tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. yavukiye mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa mbere mu 1929. Ise umubyara Martin Luther King Sr. yari pasiteri mu itorero ry'ababatisita. Umuhungu we nawe yaramukurikije, yiga kaminuza ya teoloji ayirangiza afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD cyangwa doktora. Nawe yabaye pasiteri ndetse yaje gusimbura se mu rusengero yayoboraga ubwo hari mu 1954. Ubwo Martin Luther King yari afite imyaka 25. Kwigisha mu rusengero ariko sibyo byatumye amenyekana, ahubwo mu 1955 abaturage b'abirabura bamutoreye kuyobora imyigaragambyo yo kwanga kugendera muri bisi kubera ivanguramoko ryari ribarembeje. Iyo myigaragambyo yamaze umwaka wose. King yakoresheje n'ibindi byinshi nk'ingendo z'amahoro, kwemera gufungwa, yarigishaga cyangwa akavuga disikuru bikagwa ku mutima wa buri wese. Disikuru ye yabaye icyamamare ni yitwa I Have a Dream, ni ukuvuga ngo mfite inzozi. Yayivuze ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa munani mu 1963 mu myigaragambyo y'akataraboneka yabereye mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Iyo myigaragambyo yahuje abantu barenga 250,000. Ni ubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu yarahagurukije imbaga ingana gutyo.
I have a dream that one day This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Aha cyenge aravuga ati mfite inzozi z'uko umunsi umwe iki gihugu kizahaguruka kikumva neza kandi kigashyira mu bikorwa iri hame ryacyo rigira riti twemera ko uku kuri kudashidikanywaho ukuri kw'abantu bose twaremwe kimwe. Mfite inzozi z'uko umunsi umwe abana bakomoka kubahoze ari abacakara n'abana babahoze ari bashebuja b'abacakara bazabasha kwicarana hamwe ku meza y'ubuvandimwe. Mu mwaka wakurikiyeho mu 1964, Dr. King yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubera kwitangira abanyakamwe. Ariko kandi yari afite n'abanzi benshi cyane pe. Ni gutyo mu 1968, umwe muri bo, umuzungu witwa James Ray, yamurashe aramwica. King yari afite imyaka 39 y'amavuko yonyine gusa. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Urugamba rwa Martin Luther King Jr. na bagenzi be rwageze kwiranduka ry'ivangura mu buriro na za hoteli, mu bwiherero, aho abantu batemberera, aho abana bajya gukinira n'ahandi hose hahurira abantu benshi. Nyamara rero ikintu gikomeye kurusha ibindi bagezeho ni itegeko ryemerera abirabura gutora no gutorwa. President Lyndon Johnson yashyize umukono kuri iri tegeko ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani mu 1965, akikijwe na Martin Luther King Jr. n'abo bari bafatanije urugamba. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zifasha inzego zijejwe kubahiriza umutekano mu gihugu cya Senegal mu guha igipolisi cy'igihugu ibikoresho bijejwe kubahiriza amategeko. Mu birori vyabereye kw'ishure y'igihugu itanga inyigisho z'igipolisi ku itariki 20 z'ukwezi kw'12 mu mwaka urangiye, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Senegal, Tulinabo Mushingi, yatangaje ko Amerika izera kuvyerekeye gukorana n'igihugu ca Senegal mu karere n'igipolisi mu mugambi wo guhangana n'ibibazo bitari bike ivyo bihugu bibiri bifise. Ambasaderi Mushingi avuga ko iterabwoba kibandanya kuba ikibazo gikomeye cyane bategerezwa kubandanya bagwanya. Amenyesha kubikoresho Amerika yahaye igipolisi cya Senegal birimwo ivyuma vya ordinateur, ivyuma bifasha kubona mu mwiza n'ibindi bikoresho vyo kwikingira bizofasha kurushiriza igipolisi cya Senegal. Ambassador Mushingi n'abajejwe kugwanya iterabwoba n'ivyumvyo vy'intagondwa bo mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire baherutse kurangiza imyimenyerezo yari igenewe kwikingira kurushiriza no kugabanya ingaruka z'ibitero by'iterabwoba ku bibanza bidakingiwe cyane. Muri rusange abajejwe kubahiriza amategeko bagera ku 110 barakwiye inyungu muri iyo myimenyerezo iherutse kuba hagati ya Amerika na Senegal. Ifashanyo y'amadolari agera ku 179,000 iherutse gutangwa na Amerika ni intererano ikomeye ku bikorwa Amerika na Senegal bibandanya kurangurira hamwe. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Senegal, Tulinabo Mushingi, asubiramwo prezida wa Senegal Macky Sall, yavuze ko igikorwa nkenegwa cyo gutorera hamwe inyishu ku bibazo byo mu karere cyiyongeye. Avuga ko imyimenyerezo n'ibikoresho biri mu bizofasha gutora inyishu. Atangaza ko bashimishwa no kuba bahaye Senegal ibikoresho bizofasha muri uwo mugambi. Ambasaderi Mushingi avuga ko bashimishwa no kuba barongereje ingufu z'abajejwe kubahiriza amategeko, ingufu bazera ko mu gihe hadutse ibibazo canke habaye igitero c'iterabwoba. Arashimira igipolisi n'izindi nzego zijejwe umutekano muri Senegal. Atangaza ko bizeye ko ibikoresho batanze bizofasha mu bikorwa byazo byo kubahiriza amategeko n'umutekano.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu. Turabashimiye tubifuriza umunsi mwiza no kubandanya mwumviriza Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.